SBS Radio. Kazi mkiganiro chine musi kuri radio SBS mkirundi, mukaba muri kumwe na Mireille Kayeye kuri mikro. Australia iri mu bihugu byakira impunzi nyinshi ziva mu bihugu bitandukanye. Muri abo baza kubino hari bihumbi bashikiye ahitwa Toowoomba, aho naho akaba ari mu gisagara cha Brisbane mu ntara ya Queensland. Benshi muri abo bakaba bashitse ino haheze imyaka ya 15, bakaba baje bava mu bihugu nka South Sudan, Chad, Iraq na Afghanistan. Una musi tubandanya turaba ingene abantu bahisemwo kuba ruguru hakuguma mu miji babayeho. Aho mu kiganiro giherutse twayaze na Glaped ishirahamwe rifasha kwimura bipfuza kuva mu miji baje ruguru, una musi tuza kuvugana n'imiryango itatu ivuga ikirundi iba mu mice itandukanye ya Australia, hari Hamilton, Shepparton na Wagawaga. Leona Nyandwi akaba yimutava aho yahora aba muri Tarnet, aho naho ni mu gisagara cha Melbourne, yimukira muri Hamilton muri Victoria.
Eh, Jenny twa Leonari Nyandwi.
Waje kuba muri Australia ryari?
Ah, je muri Australia natangiye kuhaba muri 2010 mu kwa kabiri, nkurutse mu nkambi ya Tanzania.
Waba hehe neza muri Australia?
Muri Australia je na mvuye muri Afrika nashike kuba mu gisagara cha Melbourne.
Mhm.
Ndahabaye kirengo cy'imyaka 8 ariko bose nkiba naremutse bune mukya aho bita ngo ni ruguru twe mu kirundi tugeta mu mugamba cyane.
Mhm. Eh. Muri Melbourne waba mu waba maja hehe neza na neza?
Melbourne nabaye ahantu atandukanye nkishikana shikiye muri sababu yitwa Dafton, narabaye Novo Park, hanyuma mvuye Novo Park narabaye Tarnet. Navuye Tarnet nsangiye mu kibeno ruguru ahantu aho bita Hamilton.
Hamilton ni nk'amasaha angahe mu muduga uva muri Melbourne?
Uva Melbourne ugenda aho turi n'amasaha 3 yuzuye neza na neza.
None ga Leonard, ni ibihe bintu byatumye wifuza kwimuka uva ngaho waruba ukimukira ngaho muri Hamilton?
Ah, hari byinshi. Ubwa mbere bo uravye iyo umuntu yamuka twamuka ahantu ntitwamenye ibintu by'ibisagara binini binini, kandi se kuva kretse n'ivyo twamuka ahantu twamenyeye kujya ingazi ndimano ingazi z'ikirundi wacu. Rero ugiye kuraba mu gisagara nta njya z'ikirundi zihaboneka, rero umuntu avuga ati reka irondere ibifungurwa ashobora agenda kurandira ahantu ashobora kuba yirimira ibifungurwa ashobora gufungura. Icyo nicyo grane. Kandi tumaze kuhatembera twasanze umuntu ashobora kuhakorera utuntu dutandukanye, hari ibyo byo kurima, ibyo korora, hanyuma hariho n'ahantu hatekanye ata uruyogoyogo rw'abantu benshi ruhari, tuvuge nk'abantu imiryango ifise abana ugiye kuraba mu gisagara n'ahantu ahantu turi aratandukanye mu buryo atangeso abana boshoka zibakwegera mu bintu bibasada cyane ziba zihari nko mu gisagara. Rero n'ikindi cyatumye umuntu avuga ati ni kwimuka ni kuraba hasumba ahandi mu buryo bwo kuba ati mbega ni heno ba nkaronka akarusha mu buzima. Umva n'ahantu harimika, n'ahantu himburika, hafise ubutaka bwaho busa n'ibw'iwacu. Twamuka mu bihugu byacu byo muri Afurika, rero dusanga ari ibintu ugatereka umuntu arabe ko ari cyo yoronka gisumba ikindi.
Wavuze imfungurwa, ni nk'ubuhe bwoko bw'imfungurwa uvuga uti ndakumbuye canke no kwifuza kwirimira je nyene?
Bo ugambira abona nk'abantu benshi nsubiye inyuma gatoyi, abantu benshi b'iwacu twamenye ibintu by'ubugari, ibintu byo guheshinya. None indya zo mu kizungu yego simbi, ariko ugiye kuraba nyinshi dusanga zirimwo ibintu ifumbire ya kijambere, aribyo bituma usanga harimwo mu cyongereza bita ngo ni chemical, usanga harimwo ama chemicals. Rero ibyo bigatuma abantu benshi bagwara amagwara, amakansera, amadiabete, ibiki n'ibiki. Kandi gusanga abantu benshi bamo kari wacu baramenye gukora ibikorwa, ariko ino mu gisagara baraje baricara no kubyuka ushikira kuri TV ukaza ukaza ugafungura ntabindi ariko nkiyo twavuye kubera umuntu yaramenye gukoresha inguvu rero ico kiri mu byatumye uvuga ati mbore kandi umuntu agende kuronderaho yokora ibikorwa akoresha yongera akoresha inguvu ubwa mbere ni ukwinonora ni kunonora imitsi asubiye ku kibazo cya warubajije ngo ifungurwa hari ahantu himburika intori ibiharage ibigori ubutaka bwaho ntaho butandukaniye n'ubwo iwacu kuko ni ubutaka n'ahantu haciye volcano naho abantu benshi bazi ko volcano n'ahantu n'ikintu gikunda gutanga intabire
kurima ngaho muri Hamilton bihabwa kumera nk'ukurima uri mu Burundi
neza cyane cyo bira nico kimwe gusikiye n'umuntu atararaba n'ibiterwa by'imyumbati ariko nabyo n'ibyo umuntu agiye kuzogaragaza arabe ko vyohaba
n'ibihe bintu maze gutera ukimbura
ibintu umuntu yateye kubera igihe twimuka igihe cyari kigiye umuntu yarateye ibigori karavyimbuye kandi umuntu yarakuyemwo ibitari bike hanyuma ikindi kintu harimbuka ubushaza nk'ubu ubu mutse turavugana ubushaza burahari ariko ntiburera turacategereza ko bwera harimbuka ibiharage ariko ibiharage ntabyo turarima ikintu tumaze kurima ni sogoro isogoro twarazirimye twaraziriye n'ibiharage bike twarabiriye ibyo bita inkubarujo ibiyoba twaragerageze turabitera birahaba
ukitubwira ubuzima bwo ngaho muri Hamilton ingene bumeze wavuze ibijanye n'indero none indero y'abana uvuga yuko yoroshe gusumba ahuri gusumba ngaha mu muji muri wa Melbourne
mbo bavuga mu kirundi ati nta shamba ibura impongo bidahizwe ariko ugiye kuraba mu gisagara n'ahantu hari ibintu byinshi bisamaza abana hari usanga hari n'abagenzi benshi babakwegera mu bintu byo kubasamaza n'umwana atarafite intego yo kugira yo kwiga ingeso mbi ugasanga arayize kubera abagenzi ariko nk'aho dutuye ibyo bintu nta bihari kabisa ego ingeso igihugu cyose cabera cyangwa ahantu hose ingeso zigenda zirasa ariko ugereranije naho turi sico kimwe ni mu bisagara nk'aho twabaye Melbourne cyangwa mu bindi bisagara bya Adelaide
none ngaho muri Hamilton ibintu bijanye n'umubano w'abasanzwe bahaba ko kenshi hari umenga abazungu gusa umubano waho umeze gute
umubano waho umeze neza kuko ndakubwira yuko kuva nshika muri Australia ni rya mbere nari mbonye abantu bafise imico nk'iyiwacu muri Afrika mu Burundi cyangwa uvuge za Afrika y'ubuseruko
nivyo
n'abantu bashikirana n'abantu batahura n'abantu atashobora kurengana atakuramukije n'abantu bafite imigenderanire nk'iyiwacu abamaze kuhaza ibyo bo bishingira intahe uburyo babakiriye uburyo babagiraniye imigenderanire myiza ibyo bo bishingira intahe abamaze kuhashika bose
none muraramukanya n'abantu basanzwe bari ngaho abo mwahasanze
neza cyane no kugenderanira si kuramukanya gusa no kugenderanira turagenderanira dufite n'imigenderanire myiza cyane gusumba nk'akarorero munarimaze imyaka 8 mu gisagara n'aba hantu sinshobora kumenya aba banyi banje duhereranye n'abo dutumberanye sinshobora kubamenya ariko ngaha si umubanyi gusa n'uba ku birometero n'ibirometero usanga tuzinanye dufite n'imigenderanire myiza duhora tukayaga dufite n'ibintu byinshi biduhuza ndavye imigenderanire nari mfite n'uyo mfite biratandukanye cyane rwose
kenshi iyo umuntu yimutse akimukana n'umuryango hari igihe usanga bitoroshe hari ibyo uba wibuka kuva wimukiye ngaho nk'ibibazo mwoba mwarahuye mukicimukirayo ni nk'ibi
bo kuva nshika hano nta kibazo novuga ati ndamaze guhora nacyo kiretse gusa tutabiyemuka tugitegura kuyimuka tuza gutembera twarazi twuhura n'isanganya mu ibarabara icyo nicyo kibazo novuga ati twahuye nacyo ariko tuvuga ati mu bibazo by'ubuzima nta kindi kibazo umuntu arashobora kuvuga ati yahuye nacyo Bo kubijanye n'ururimi nta kibazo kuko turakoresha turavugana mu rurimi dusanzwe nyine badukoresha habaye haba ruguru haba mu gisagara n'ubwo rurimi icongereza hanyuma ndetse ku bantu nk'abantu batazi icongereza kikigoye cyane harateguwe uburyo bw'abamama abandi bantu bose bahurira hamwe bakaza baragirane bamenyeze barakwigishanya icongereza mu buryo bushemeye cyane babigisha ibintu by'ibanze byo bafasha mu buzima.
Hariyo yindi miryango myinshi none y'Abanyafurika
abantu bava mu Burundi, imiryango iva mu Burundi, mu Rwanda, ni muri Congo, ni imiryango ine. Hari imiryango ibiri y'Abarundi, hari imiryango umwe uva mu Rwanda n'umuryango umwe uva muri Congo, hakaba hari imiryango ibiri iva muri Zimbabwe, hari imiryango iva muri Afrika y'Epfo, hakaba hari n'indi miryango iva muri za Ghana na Nigeria.
Urumva nta rungu rishobora kuhaba abibaza bati nta bantu benshi bariho urumva irungu ntaryo
bo abantu bashobora kubitahura gutandukanye abantu ego ni ruguru ni kure y'igisagara ariko ge kuri abo nta rungu mu ncamake hari abantu hari amasoko hari nta byinshi birahari
hari amashuri
kandi nk'abantu bazi gukurikirana ibintu n'ibindi bagiye kumpamya bushobozi kuri interineti bashobora kubona iyo bagiye ko guguglinga mu mashuri muri Victoria akora neza aho turi amashuri yaho ari muri cumi ya mbere akora neza
hariho n'amashengero
amashengero arahari nta kintu kwifuza ukibure ikintu ushobora kubura ni kubera atabirabure benshi barahagwira n'aya aho twita amashopu y'Abanyafurika ariko urumva nkuko nakubwiye yuko kubera umuntu afite integuro yo kurima ari byo twe turakurikirana urumva mu myaka ibiri cyangwa umwaka uri imbere ibyo umuntu azaba abaza nk'umugani
nta na rimwe ntanabirashika ngo yumvire ko wakwigarukira muri Melbourne mu muji
ngira nta byo bizokwigira bishika mo kwimuka muntu muri Australia umuntu aba hagombye ariko ndavye sinova hano ngiye muri Melbourne ntavuga ati nafanyikishije neza kuko nakubwiye yuko umuntu araba ikiruta ikindi muri mu buryo bwo mbega ni hehe noba ndonke zizembutse nk'akarorero ni hehe noba ndonse uburyo transport nyoroheye kuko nkangaha umuntu ibere ngaha amahera umuntu ashobora kuvuga ati akoresha ku gitoro ku ndwi canke ku kwezi ntangana nayo umuntu akoresha mu gisagara kubera nta matrafiki jam kenshi ahari urumva rero nta irundane mu ibarabara usanga abantu bafikiranye mu mabarabara bihari urumva hari byinshi umuntu byotuma umuntu haba kumbure ngira nki mu myaka sinzi maze gusaza canke ngira nki mu myaka 20 nshobora kwimuka ariko ubu sinicuza kwimuka nimutse hageze ahubwo nari narateye
ego kuba ariko baratwumviriza ngaha kuri radiyo ya SBS mu Kirundi biyumvira bati mbega kwimuka byoba byoroshe canke bimera gute bari ngaha muri Victoria canke bari no mu zindi ntara zitandukanye za Australia ho bari akajambo kanyuma ushaka kubashikiriza
bo ushaka ico novuga ushaka kwimuka bwa mbere no kwicara yuko bakabivugana hano n'umuryango ico ni cya mbere ni bagafata ingingo hanyuma bamaze kubyumvikanaho akarondera hashobora gukora amakuru bashobora kundondera bagiye kuri website ya Grapede hari inimero zacu cyangwa uburyo tubona cyangwa benshi abarundi benshi baranzi cyangwa n'abakongomani benshi baranzi bashobora kuntelefona kandi mbere y'uko umuntu yimuka amayakoza kuharaba akihweza ubusafiri umuntu harategurwa uburyo bwo kubatembereza kuharaba tubereka icungara atandukanye kubwira yimuke yabonye hagiye kuba
Frederic Manirakiza n'umuryango wiwe bobo bakaba bashikiye muri Shepparton muri Victoria aho bamaze imyaka 8 baba aratubwira igituma yahisemo kwigumira muri Shepparton hakwimukira mu muji
Muvugana na Federico Manirakiza ndo murundi navukiye mu ntara ya Gitega komine Makebuko hanyuma mpungira Tanzania nahungiye Tanzania ku ntambara ya 93 yatishije benshi ngo zabo nanjye nabaye Tanzania imyaka ishika 17 iyo myaka yeterera Imana yangirira ubuntu ndaronka ubuhungiro mu gihugu cya Australia.
Waje kuba muri Australia mu wuhe mwaka?
2010 hari mu kwezi kwa gatanu.
None washikiye hehe, ni hehe wabaye irya mbere ugishikira ngaha muri Australia?
Jewe nkiva mu Burundi muri Tanzania nyine muri Afurika nkaza hano muri Australia nashikira nyine muri Shepparton. None nimuka impande yaho bita ikayaruhu niho mbaye, lakini nico kimwe ni Shepparton gusa.
Shepparton ku batahazi bariko baratwumviriza ngaha kuri radio SBS wovuga ko ari amaja hehe y'igisagara cya Melbourne.
Tuvuye hano muri Shepparton iyo tuje Melbourne mugabivana ninge umuntu abatembeza. Utembeza nyine ku isupidi ikwijya ibarabara duhora twatembera amasaha 2:30.
None ubuzima bwo ngaho muri Shepparton wobutubwira mu majambo make bumeze gute?
Ni ubuzima bwa muri Shepparton ni bwiza cyane. Jene kuva ndashyize narahashimye, maze nicyo gituma bitampaye akaryo kuva kuba mu ma city kubera nashimye. Ni sehemu irimo abarimyi, aborozi. Iyo tugomba ikintu cyitwa icyamwa biratworohera, amatunda, amatomati. Ikiyo tugomba ikintu cy'inyama cy'inyama y'ubwo kugomba biroroha kugura inyama kubera hari inka, hari intama, hari impene. Eka ntakihakenye n'akazi biratworohera, bamwe twahisa no tutamenya n'icyongereza turakora konka akazi kubera amakazi arakunda kuboneka ku mafama menshi.
None kuva uje kuba ngaho muri Shepparton hari nk'ibibazo uvuga uti mwarahuye mu minsi ya mbere ukihimukira mutaramenyana n'ababanyi?
Tukihashika ibibazo narabigize kubera sinamenya ururimi rwo ngaho, sinamenya icyongereza n'icyo kuramukanya good morning sinayimenya. Tari kibazo kugira nuriye nibasi kugira mbazi jayeho nyine byarangora cyane. Nagiye kwamenyera narushe sinogira ko nobivuga. Nukuriya habaye himana nyine nagenda akoresha amasengesho ibazo yandana kuri TV ho nyine ubwira ngo nje kondera n'icyo kuramukanya. Nahora nibaza ngo iraza kunzimirana yavi ntwara atari yo kubera naratinye icyo gihe.
Byagufashe nk'umwanyungana gute kugira umenyere ngaho muri Shepparton?
Umuntu abaye byabaye umwanya mutoyi nk'mu mezi 2 namaze kumenyera, nayo nsigaye ngira ndahazunguruka nka hose.
Ibintu byaba byaragufashije nko kumenyera, turetse kumenya ururimi rw'icyongereza, wotubwira nk'ibijyanye naho ahandi hantu muhurira n'abantu baba ngaho ni hehe?
Ibintu byamfashije kumenyera cyane cyane navuye muri Afurika menya gutembeza ibasi keri byarafasha cyane. Kujya ku ishure no kujya ku ikanisa. Kwikanisa rero nayo twatanga guhurira n'abantu benshi cyane cyangwa kumenyana. Shepparton tubaye hari abakongomani benshi bakagira amamitingi bagenda badutumira. Bagenda rero duhura n'abantu benshi tuyaga twidondona tumenyana aho babaye dutemberanira, basi ubuzima buhava burabandanya mbamo ndamenyeye.
Urumva hari imiryango myinshi y'abantu benshi bakomoka muri Afurika?
Bariho nyene abakongomani, abarundi, abasudani ni benshi, nabo tukavuga indimi zimwe birabura nka jowe bariho rakintu ugasanga ni muhuza ururimi.
Abazungu baba ngaho none muri Shepparton mubona mufitaniye umubano mwiza?
Abazungu bari ngaho dufitaniye umubano mwiza cyane, mbere baradufashije cyane mu bihe twari tugishika tutaramenya, iyo tujya niyo tuva nyine niyo batwitaho nyine cyane cyane. Cyane hano hambaye nk'umuntu yoba ari mushyashya ashyitse nk'igihugu yogerageza karondera ikanisa cyane cyane abantu b'ikanisa barafasha cyane.
None nk'uko umuntu ariko arakumviriza ngaha kuri radio SBS mu Kirundi yiyumvira ati mbega abasha ngiye kuba muri Shepparton hakwibera mu muji sinobampomvye, uwo mubwira iki?
Muri Shepparton no mubwira nti karibu naze kweri n'ahantu heza ho kuba, cyane cyane ku bantu bigombera nko kwikorera amakazi n'ahantu heza. Jenane narabisa abagenzi iyo Melbourne barampanuye ngo nje kubayo narase kujya kuba mu isiti. Ndaza mu isiti nje gusoma bwa sinasimye kubayo kubera nabonye akazi ko yo mu isiti karagoye, nakaba bize borondera ko mu ma office. lakini ano twimenyera makazi yo mu mafama abantu heza kuba cyane kwe ndi harantunze kubera sinigera nke nakazi nkora iyo imana impaye amagara ngo mbakomeye sinigera ndondera akazi ngo ndagakene nkora ngo umwanya hatuvugana niyo nkigodoka mvuye gukora araho ku itomate
urakoze cyane kutuyagira ibijyanye n'ubuzima bwo ngaho muri Shepparton
Aisha ni karibu kumva n'uwidoga ngo aze Shepparton kabisa umubwire Shepparton n'ahantu heza abantu barafatanye mu nda sinzi na umengura amaze gushika ino urubona nyo tugize umunsi mukuru wa independence abantu basanga ni kubera byerekana urukundo dufitaniye muri Shepparton
ego
eh
urakoze rwose Frederic
namwe murakoze
Wagawaga naho akabari hagati na hagati y'ibisagara bya Melbourne na Sydney Epitas Ndayisenga aratubwira ingene ubuzima bwo muri Wagawaga bumeze.
Nitwa Epitas Ndayisenga. Yamatina yanje yamavuko ya papa na mama.
Hama ukaba uba muri Wagawaga?
Wagawaga ndahabaye ari imyaka 16 muri 2002 gushika nubwo niho nibera harashimishije kandi handyohera cyane no kuba nari countryside.
N'amasaha angahe yo gushika mu muji wa Sydney uva hiyo muri Wagawaga?
Mbo muri make ni hagati na hagati ya Melbourne na Sydney. Ngiye Sydney kubera Sydney nka masaha 5 n'iminota mike kubera akabara barakagenda kagabuke ariko ngiye Melbourne ashaka kugenda amasaha 4 n'igice n'imodoka
urumva Melbourne iri hafi gusumba
kubera barariragutse n'irigenda rifunganye rukeru
ubuzima bwo ngaho muri Wagawaga bumeze gute ga Epitas
ubuzima bwo ngaho Shiko na wana umeze neza hari abarundi ngaha hari abanyarwanda hari abasudani ngirango bamwe bamwe barabo nitwara natse na nyekomisi mikuru hari benshi barahari nye turabanye neza kabisa
ubuzi bukunze kuboneka hiyo ni nk'ubuhe
ingorane y'ubuzi rero ngaha muri aka gace k'iwacu ni ubuzi kabisa ubuzi ntabwo hari akazi kame gusa komisi bagitiri yitwa tizi niko kame konyine niko bahereza abantu babirabure cyangwa abandi basanzwe
kubera iki none hari ikibazo cy'ubuzi
wagahoga si wagahoga niniya cyane akantu gace gatoke nyine narabyumva
nk'ibintu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hiyo murabikora
kubyerekeranye n'ubworozi turafite abarundi babiri bararima barafite ahantu babahaye bararima ibintu bijyanye n'intore bakarima ibintu bijyanye n'ibigori bakarima ibintu bijyanye n'imyungu bakarima mbese ibintu byinshi cyane rwose bararima byinshi turakunda kuza kubishorera aho Melbourne wanyu ibintu twabitwara Sydney tukaba dufite n'undi murundi afite umugore w'umunyarwanda akaba yoroye impene akaba yoroye n'intuze n'inkoko urumva aya madi ya kirundi yo tuyatorera hafi
murayironka ni byiza ibijyanye n'amashuri nabyo mubibona gute hiye muri Wagawaga
kubyerekeranye n'amashuri kwa kweri kubyerekeranye n'amashuri ku bana bato bato nka je mfite abana kwa kweli sinobesha abana bariga neza gusumba mu miji iyo wanyu sinzi mugati ndahaba cyane rwose kubyerekeranye n'amashuri ino barabafata neza gusumba mu miji kubera ntama kuza gufata amatarama amabasi n'ibindi nje nk'abana biga bagenda n'amaguru n'iminota ibiri bakaba bije mu ishuri bakigarura uko nyine
muba hafi
kubyerekeranye n'amashuri ibyo kwa ibyo ndabishima cyane rwose
abo mwahasanze babakiriye neza igihe mwahashika
kubyerekeranye n'umubano birabana kutwakira batwakire neza ariko urabizi hari ibyo dusanzwe tuvuga ati aba basangwa butaka hari ibice byabo usanga bameze nabi hari aho nigeze kuba mu gihe gito baranyiba umuduga turyamye baratwara uturira ariko ahasanzwe kandi bo nk'aho tuba ubu hameze neza nta na kimwe kabisa nta ngora Ewa, utwara mazi kumenyera na nangora.
Ego. Urakoze cyane kutubwira ingene ngaho muri waga waga muhabaye n'umuryango wawe.
Namwe murabizi neza, twe twabaye neza, turashima Uwiteka.
Ngaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi uno munsi mu kiganiro aho tubandanya turaba itandukaniro ry'ababa mu miji n'abahisemwo kwibera ruguru. Ngaba nshimiye abo bose batuyagishije ngaha kuri Radio SBS nongera ndabifuriza kugira umunsi mwiza. Murakoze. Kuri mikro mukaba mwari muri kumwe na Mireille Kayeye.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.